Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 33 Nyakanga umwaka 2025 bino amenye kurikira makuru mu Burundi nayo akabagizwe n'izinkuru nkuru zikurikira. Runo wa mbere niho hatanguzwa n'ukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye urugendo rw'urumuri rw'amahoro ku nshuro ya 19 mu ijambo ryiwe yavuze ko urumuri rw'amahoro rwatumye amahoro asasagara mu gihugu. Umugambi Ernest Wobo uvuga ko ari ububeshi bwo gusamaza Abarundi kuko inyuma y'imyaka 19 urwo rumuri rutangujwe ata mahoro araboneka, asaba Abarundi kutaza baritaba bene ivyo bikorwa atacyuye amarira atari kubasamaza. Abakozi bahora bakora mu biro bya miri yo mu gisagara cya Bujumbura baridoga biturutse yuko agashahara kabo ku kwezi kw'icyenda bahora baronka itariki 15 batarakaruka ngo kandi bugarijwe n'ubukene. Bavuga kandi ko bataramenyeshwa iyo bazokorera kuva habaye indinganizo nshasha y'intwaro basaba kurenganurwa. Runo wa mbere igipolisi cya Tanzania cyarinjiye mu ikambi y'impunzi z'Abarundi i Nyarugusu aho cyabomoye amazu y'impunzi kibatwara amapikipiki bahora bakoresha abafasha kubeshaho imiryango bariyamiriza ako gatotezo bariko barakorerwa aya n'ayandi mu kanya samika.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Kuri uno wa mbere igenekerezo rya 19 Nyakanga umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaratanguje ku nshuro igira ya 19 urugendo rw'urumuri rw'amahoro. Umukuru w'igihugu akaba yasabye abari bitabye urwo rugendo ko butangura bahaye amahoro bagenzi babo ngo gutyo niho kumva ko batekanye mu mitima. Evariste Ndayishimiye avuga kandi ko urugendo rw'amahoro ari ifatiro ku ihangiro ry'igihugu kizoba cifashe kandi giteye imbere mu mwaka w'2026 utega amatwi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Ndabasabe dutangure urugendo umwe wese yumva ku mutima kwaha amahoro mugenzi we, umwe wese ahe amahoro mugenzi we abone kandi ko mugenzi we amunezererewe. Amahoro duha abagenzi bacu aba amahoro banezererwa uko tuyabaha nabo bayaduhe, tugende twese tujanye amahoro duhana hagati yacu. Iryo niryo jambo urumuri rw'amahoro ruzanye iwanyu mu ntara, niryo jambo urumuri rw'amahoro ruzanye mu makomini wanyu, niryo jambo urumuri rw'amahoro ruzanye ku mitumbi wanyu. Amahoro mwese mutekane, indongo zizitekanye abazo babone yuko atanumwe ahugumbwa ku mutima, umwe wese yumve yuko yishira akizana afise umutekano umutima we waronka umwanya wo kwiyumvira. Ntwara rumuri mugende mushikirize urumuri rw'amahoro, kirize umuco abarundi bose mu ntara zose, mubashikirize umuco w'amahoro, muze mukora ibishoboka byose ntihagire indongozi itarukorako. Amakomine muzocamwo mugerageze uko mushoboye, musitaneri arukoreko, umukuru wa zone arukoreko, umukuru mutumba wese arukoreko, kuko numuco ugiye kutuje imbere muri urugendo rura ku Burundi uteye imbere.
Umugambwe n'este ubona ko ibyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwise urumuri rw'amahoro biri mu rukurikirane ubeshi bw'iyo leta ngo kuko haciye imyaka 19 ruzunguruka igihugu cyose kandi gushika uyu munsi ata mahoro araboneka. Epitas Nshimirimana avugira umugambi EBSD abona ko ari ugusamaza Abarundi akabasaba nyabuna kutaza baritaba ibikorwa bene ibyo atacu bimaze kurikira.
Nta mahoro azoboneka abiciye mu kuyerereza urumuri rw'amahoro biriko birakogwa neyi leta ndayishimiye ibi nico kimwe nibi bababwira bijanye ngo nimbona kazoza ngo yo mu 2040 igihugu cifashe ngo no mu 2060 igihugu giteye imbere ibyo nibintu bitazopfa bigezweho numunsi umwe ngo uyu varisito ndayishimiye agiye kumara ikiringo cy'imyaka ndwi akazi kiwe ari gutera inkuru abarundi ari gutwenza abarundi ari gukinisha abarundi ari kuduga manuka akazi kiwe ari kwica abarundi ari kunyuruza no gutoteza abarundi nta kindi kintu na kimwe muri imyaka ndwi amaze umuntu yomwirukira umuntu yovuga ati iki cyarakoze rero kuza kuvuga ngo ngurumurirwa amahoro n'ikintu gikomeye cyakoze ibintu bidasanzwe nubwangushi no kubesha n'ivyo nyene biri muri bene ngo rukurikirane nico bituma abarundi badakwiye kubandanya baza barasamazwa na bene ivyo tunabwira abarundi kutabandanya baza baritaba ibikorwa bene ivyo ataco bimarira abarundi harageze ko abarundi dukanura tukareka kubandanya tuza turaja muri bene ivyo bintu byo gutwenza barundi ibintu babonera mu akaryo ko kuza kunywa inzoga nyinshi no gutembera cyane no kuja mu zindi ngeso mbi ngo bari mu gutemberezi muri za mahoro nta kintu na kimwe ivyo bizoshikako nta na kimwe bizomarira abarundi igihugu kizobandanya gitabagara.
Inzamba
imidogo ni myinshi mu bakozi bahura bakora mu biro by'igisagara cya Bujumbura mbere ya Bujumbura bavuga ko batararonswa agashahara kabo kuko ku kwezi kw'icenda kandi bahura bakaronswa ku itariki 5 y'uku kwezi basaba ko batunganirizwa bakaronka ingene bakura mu nzira ibyankenerwa mu miryango yabo banegura kandi ko gushika ubu bataramenyeshwa aho bakora hashasha ni nkuru ya Jean Joao Jekiboko.
Abakozi bahora bakora mu biro by'igisagara cya Bujumbura bavuga ko baronse agashahara kabo ku kwezi k'8 ukuri kwamye kandi ku itariki ya 25 bari basanzwe bahemberwa ko bagatangazwa n'ingende ku kwezi kw'9 kugeze kuri itariki ya nyuma batarabona agashahara kabo. Muri kino gihe bavuga ko bafite ingorane zo kuriha ibyankenerwa bitandukanye byo mu miryango.
Twebwe turagiranira abahoze tw'abakozi ba Leta tuhanze n'amazu tutoriha nta mahera tugira, tuhanze n'amashuri y'abana nta mahera tugira, twebwe dodo gicuze ngo bizogenda na kuriha hafi tuzwe na kizuba ubwo nabira duhanze kana kuko kizuba tuzahembwa kandi n'ibikorwa birategurwa.
Aba bakozi babona ko ikibazo cyabo kitari ko kiritabwaho bikwiye ko gushika ubu ngo batarashigwa aho bakora hashasha.
Baradushyira mu makomini ko tuko dukora heze atashye tuko turakora kwezi kurenga atashye ko tuko turakora ahananiwe kudushyira ku mazone basi mu mazone ngo dukore imbaraga muri ntahangwa adushyira mu mazone cyabananiye ubu twicaye muhira ibibazo n'agahinda n'ukuri nkumva ko ari byinshi biduhanze nkumva turimo kanga tekin tubone jun tubona ikayeja ubu rero tuko turiyumvira iyo turiko turamba tujya nta n'umwe ko yatwitaba nta n'umwe rero ni muri ayo mudushyikire kuri yemwe.
Kubera imyidogo y'abo bakozi uruganda rwa radiyo Inzamba hagati y'akaba twarondeye abategetsi bashasha b'intara ya Bujumbura kugira ngo bagire icyo bayivuze ko ariko ntitwashoboye kubaronka.
Imiryango iba ku mugwa mukuru wa komine ya Muyinga mu ntara ya Guhomuza iridogera igisongerezi mu Ntwazangabo mu gipolisi azwi ku izina rya Charle arara aravuza umuziki mu bunywero buri ku nzu yakira ingenzi yitwa La Casa kuva ku munsi wa 5 gushika ku Imana guhera isaha zine z'ijoro gushika isaha 10 z'ubuca. Abo banyagihugu bagatangazwa n'ingene umutekano wabo ubungabanywa n'uwarajejwe kubungabungira. Ni inkuru ya Pacifique Nijimana.
Abo banyagihugu baramaze igihe kitari gito bidogera ico kibazo kijyanye n'urwamo rw'ibyuma birekura amajwi y'umuziki ashika kure cyane. Abo banyagihugu bavuga ko kuva igisongerezi mu Ntwazangabo mu gipolisi yitwa Charles atanguye gukorera mu kabare kari mu nyubakwa ya Kingenzi yitwa La Casa batazi kuronka agatiro mu majoro yo ku munsi wa 5 kuwa 6 no ku munsi w'Imana kubera umuziki uvugira muri ubwo bunywero kuva isaha 4 z'ijoro gushika isaha 10 z'ubuca. iyo miryango ikibaza iyo amategeko yaroye n'icyo wadejwe intwaro yumvira
Abantu bekereye uko mwero nta ushobora kukoreka kubera kwamo kuri icyo cyuma haba abakuze cyangwa abana bose barabakanura birababaje rero kubaca umuntu wari warajejwe kubungabunga umutekano w'abanyagihugu akaba ari we awuhungabanya Usaba n'ukuri abacecwe intwaro gufata icyo kibazo mu ntoki bakubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu
mu ruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe ntituraronka kuri telefone uramutswa komine ya Muyinga kugira ngo atange umuco kuri icyo kibazo tubibutse ko hari haciye amezi ashika atatu umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine Muyinga Diodone niyo nizeye amenyesheje ko icyo kibazo kigiye gukurikiranirwa hagufi mu ntumbero yo kubahiriza amategeko agenga ubunywero be n'amashengero
urakoze Pacific nk'ishimana mbe gusozera n'amakuru y'igipolisi cya Tanzania cyaraye cinjiye mu kambi ya Nyarugusu bamenagura amazu y'impunzi z'abarundi babatwara amapikipiki zahora zikoresha izo mpunzi zivuga ko bibaye nyuma yaho babujijwe kuzikoresha ngo birababaje kubona bariko banyagwa ibyo birondereye ubuhungiro n'inkuru ya Julienne Muzinga
amakuru dukura ngaho mu nkambi ya Nyarugusu atumenyesha yuko ibizara bibaye aragahomera bunwa nkuko twabiganiriwe n'umwe mu bahuye n'ibyo byago avuga ko bagiye bumva igipolisi cyabashwayemo kikagenda cinjira inzu ku nzu barondera icyitwa ipikipiki cyangwa imoto bagatwara ngo iki gipolisi kivuga yuko ibi ari ubutunzi bw'igihugu ngo kuko babironkeye muri ico gihugu
Zayu anga mchambi nyargu suna kambo na gatanga vaka bilisika nini na tukovizuk wa polis wa rindu suwa fata iki mutos kuruhandu wa warundi chinga imoto ilimunzu wa mena wa kinga wa waka to vyoose wa wara vipakie amamodoka wa vitwara ikasu ya tuzile rungu ya vizu na tukati gara vatanga jakuwa na Ninja Mazela, who in the sliding of Kavitsu, she cried, chilling like Motan Fight to the young, Fara, Barat Woodjit, and Mazabo, Baggy, the Mugambo for Doctor Patrago, for it was. Have a record of the fire on his Tanzania, to go to the police in Tanzania, and drive a car.
It's the Monsi Fugayo, Kozabuza, the Chirana, the Mira, Kukova Tagira of Fugira.
I saw the ships of Brothers say, Mo, Kanga say, Tay, the moon, who ya. Yarande muri nanya kawaso ara hatwaye uba narasuma mu bisanzwe narasuma ntidufata no kwa abantu bageze nwa narabandi kaisi urade ino mamodoka bagiye batakira bari baje bari bagenda mu modoka yo kwisakira bari ya bakamena bagatoa bagenda batwa bini kaisi ni cyane ntituzi nuko turi mu kwino si aho agate kazi no mu modoka kuba hirizwa
kuba bahohoterwa bene aka kagene ngo babifata nkaho baba mu ishamba aho igikoko gikuru kijya ibitoyi ngo kuko biteye ubwoba n'agahinda
urakoze Julienne Muzinga ino ngaje dusozera ano makuru abashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi ndashimira n'abagenzanje mwese ugiti ciwe bamfashe kwatorokaniriza mugire aho mwamwubahwe mubanye mu byanyu n'agahora